Rwanda nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kuba ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushyize amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel ndamutse nabaduteze amatwi muri kano gatondo turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika muri Somalia. Igipolisi cyatangaje ko abajejwe umutekano w'igihugu barangije ugutana mu mitwe na Al-Shabaab kwari kumaze amasaha arenga 20. Iyo ntambara yabereye ku hoteli imenyerewe cyane iri ku mugwa mukuru Mogadishu ku munsi w'Imana. Igipolisi kivuga ko cishe abakora iterabwoba batanu mu gihe abandi basivile 8 bafiriye muri ico gitero. Iyo hoteli yitwa Villa Reyes iri hafi kirimba cy'umukuru w'igihugu yatewe n'abagwanyi ba Al-Shabaab inyuma yo gutangurirwa na bombe y'umwiyahuzi. Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko abajejwe umutekano bishe batanu muri batandatu bateye mu gihe umwe muri bo yiyahuje igisasu. Yavuze kandi ko umugwi wa Al-Shabaab leta ikunze kwita ko ari abakarwarich wishe abasivile 8 bari kuri iyo hoteli. Yavuze kandi ko abajejwe umutekano batabaye abasivile 60 kandi atawakomeretse muri bo. Iyi hoteli yagabwe ko igitero yarikunze kugenderwa n'abategetsi bakuru ba leta barimwo abashikiranganji, abashingamateka hamwe n'abandi bategetsi mu gisata cy'umutekano. Abahinga bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko bibaza ko ico gitero kwari ukwihora kwa Al-Shabaab inyuma y'iminsi imaze itakaza abagwanyi benshi mu rugamba n'inteko za leta mu ntara zo hagati mu gihugu. Hano muri Leta Zunze za Amerika umuzungu aheruka kwica birabure 10 mu kwezi kwa gatanu akoresheje inkoho mu gisagara cya Buffalo muri leta ya New York. Yari yemereye ko yabikoze kugira agaragaze urwanko hamwe n'amacakubiri afitiye ubwoko bw'abirabure. Mu kwiyemerera icyo cyaha, uwo muzungu Peyton Gendron w'imyaka 19 agiye kuzocamara imyaka y'ukubaho kwiwe yose ari mu ibohero. Mu butumwa yanditse kuri interinete yavuze ko intumbero yiwe kwari ugutera ubwoba abirabure no guhangaza ubutegetsi bw'abazungu. Ushinzwe kumuburanira yavuze ko umukiriya wiwe agiye kwishura ku cyaha yakoze kandi wenyine ubwiwe yiyemangiye. Uru rubanza rubaye mu gihe Abanyamerika benshi basa n'abamenyereye ubwicanyi kivunga. Mu ndwi iheze harabaye ubwicanyi mu isumiro rya Walmart muri leta ya Virginia, ubundi bubera muri leta ya Colorado hamwe no kuri kaminuza ya leta ya Virginia. Inyuma y'iminsi Gendron yihaye ibara muri Buffalo, ubundi mugabo yitwaje inkoho yararashe abana 19 hamwe n'abigisha babo babiri hari ku ishuri ryo mu gisagara cya Uvalde ni muri leta ya Texas. Mevwa makungu kandi mu Bushinwa, Ubushinwa jo ku munsi wa mbere bwaratezuriye abanyagihugu ku mategeko bwashizeho yo guhagarika ikwirakwira rya COVID-19, ariko buvuga ko giyemeje kuguma kwihangira bwihaye cyo kurangiza icyo kiza mu gihugu cyose. Mu mpera z'indwi irangiye, abanyagihugu barihereje amabarabara basaba leta guhagarika ingingo ya guma mu rugo mu bisagara bitandukanye by'ico gihugu. Umwe mu baba mu gisagara cya Shanghai yabwijwe rya Amerika ko batagitinya ikwirakwira rya COVID-19 kuko basa n'abarimenyereye. Igipolisi cyarafunze abatari bake ariko igitigiri cyabo nticamenyekanye. Ubutegetsi bw'igisagara cya Beijing bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko buhagaritse gushyiraho amabariyeri abuza abantu kwinjira mu bibanza byagaragayemo abanduye benshi. Haruhande yo gutezurira abanyagihugu mu gisagara cya Beijing, abategetsi muri Guangzhou ahitiye abanduye benshi bavuze ko abahaba batagisabwa kwama bipimisha mu kivunga. Ejo ku munsi wa mbere Ubushinwa Gwara ronse abantu bashasha banduye bashika ku bihumbi mirongo ine n'amajana ane na mirongo itatu na bane. Ku mugabane wa Buraya naho abashikiranganje b'imigenderanire n'amakungu y'ibihugu bihurikiye muri Otane baratangura umubonano w'iminsi ibiri ku mugwa mukuru wa Romania Bucharest kuri uyu munsi wa kabiri. Uyu mubonano utumbereye kwiyemeza ukundi kubandanya bashyigikira Ukraine mu ntambara irimwo n'Uburusiya. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere, umunyamabanga mukuru wa Otane Jens Stoltenberg yasabye ubwo runani kubandanya batanga imfashanyo muri ako karere, akavuga ko gushyira ingufu mu gisirikare aricyo gihambaye mu gihe bahanganye n'ikibazo cy'umutekano avuga ko gikomeye muri iki kinjana. Nayo muri Irani, leta yatangaje ko itazokwemerera komisiyo ya ankete ya ONU yo guhohotera kuguhohotera abanyagihugu mu myiyerekano bahitiyemo. Muvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu ya Irani na Ser Kanani yatangaje ko batazokorera hamwe na ONU kuri iyo komisiyo ishinzwe agateka ka muntu kuko ngo ikorera inyungu za politike. Yemeza ko Irani ifise amakuru afadika ko imyiyerekano itegwa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. I Nairobi muri Kenya hakoraniye ibiganiro byo ku nshuro ya gatatu bivuga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Congo.
Na nyinyi mujue hakuna mwingine ana huo uwezo wa kuleta amani ya kudumu isipokuwa nyinyi wenyewe.
Uyo ni Uhuru Kenyatta, umuhuza w'ibiganiro ku kibazo cy'umutekano muri Congo. Aravuga ko atawundi afise ubushobozi bwo kuzana amahoro arama atari abakongomani ubwabo.
Turacyakomeje gusaba ko natwe yatutega amatwi akumva ibibazo byacu. Ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i Rwanda, ahubwo icyo dukomeza gusaba no kugira ngo na guverinoma ya Kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi.
Uwo nawe ni Munyarugero Karemera, umuvugizi yungirije ku bibazo vya politike w'umugwi M23. Umugwi FNL ugwanya ubutegetsi mu Burundi uratera ivyatsi amakuru avuga ko wabuze abasirikare 40 mu ngwano urimwo n'igisirikare c'u Burundi gifatanije n'icya Congo. Mu Burundi ubukene mu miryango ni imwe mu ntandaro nyamukuru zituma abakenyezi canke abigeme bo ku migwa mikuru y'intara za Ngozi na Kayanza bakora umwuga wo kudandaza imibiri. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. I Nairobi muri Kenya hakoraniye ibiganiro byo ku nshuro ya gatatu bivuga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Congo. Ivyo biganiro bizomara iminsi itandatu. Eroje wika neza dufitiye inkuru y'imva.
Abantu amajana abiri niyo biteguye kuba muri ino biganiro bizomara iminsi itandatu nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu cya Congo Felix Tshisekedi. Ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi, ibiganiro byo ku nshuro ya gatatu byatanguye hari Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, uwa Kenya William Ruto, umuhuza wa matati ya Congo Uhuru Kenyatta n'abandi abanyacubahiro w'umuryango wa Afurika y'ubuseruko barimo umunyamabanga mukuru wawo. Congo yaserukiwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu Christophe Rutundura. Hari n'intumwa zawo n'intumwe bwa Afurika n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu. Abandi bakuru b'ibihugu harimo uwa Congo, Rwanda na Uganda babikurikiraniye ku buhinga ngurukana bumenyi. Abafashe amajambo bose basabye impande zishamiranye kumvikana imihari y'inyeshyamba bayihamagarira gushyira hasi ibirwanisho. Uhuru Kenyatta yavuze asa n'ubukabye abakongomani abibutsa ko umuti w'ingorane ari bo babwirizwa kuwitorera ubwabo bwa minwe.
ya kwamba amani ipatikane haitapatikana kutoka wengine.
Amahoro kugira aboneke bizova kuri mwebwe ubwanyu ntazova hande. Mubwirizwa kwiyumvisha ko igihugu ari cyanyu kandi mugishakira amahoro mukarondera amasuka n'ibikoresho byo kubaka. Mumenye neza ko ubutunzi bwa Kongo ari ubwo kubafasha atari gutuma mwama musesa amaraso hagati yanyu. Mubimenye mubimenyere nta wundi afise ubushobozi bwo kuzana amahoro arama atari mwebwe nyene. Twe turaha kubashigikira gusa kubafata ukuboko no kubasengera. Mugabe uruhara rukomeye n'ugwanyu mwebwe nk'abakongomani
kama wa Kongo.
Perezida Paul Kagame w'u Rwanda dasiba kwagirizwa na mugenzi we wa Kongo kuba igihugu ciwe gishikiye umuhari wa Yumventwa umaze igihe wigarurira duce zitari duke mu ntara ya Kivu y'Uburaruko ukwarwa avuga ni kwa byuka avuga nyirabayazana n'udashyira amasezerano mu ngiro.
The primary reason for this persistent crisis is the failure to implement the many agreements that have been reached.
Imvo nyamukuru y'izi ndyane zidahera no kunanirwa kubahiriza amasezerano yashyizwe ko ku nzego n'ibihe bitandukanye mu myaka iheze. Ndizera ntakekenya ko kuri inshuro utu twigoro tuzozana umusaruro.
Yugurura ibiganiro akaba ari nawe yafashe ijambo bwa nyuma. Perezida Evariste Ndayishimiye asanzwe ari watwara umuryango wa YAC muri kino gihe yabwiye abakongomani ko bishoboka ko biyunga bakabona amahoro. Yabaye akarorero ku masezerano ya Arusha mu 2002 agihugu ciwe caturanye umwizero.
Mu Burundi hari imigwi igwana igera kuri 10. Twari dufite imigambwe 17 itumvikana, ariko akarere kamaze guhaguruka. Abarundi baricaye hamwe baca basubira kuronka amahoro. Rabu uyu munsi abasirikare b'u Burundi baja gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro. Nimwihebure, nimwemera kugandira ataburyajya muzoronka amahoro.
Felix Tshisekedi wa Kongo nawe yavuze kwa akabyo kadasanzwe kuba habaye ibiganiro. Yasabye ababyitabiriye kutayifisha ubusa.
Ici et maintenant, nous devons agir avec rapidité et synergie pour sortir les provinces de l'Ituri.
Vuba bwango tubwirizwa gukorera hamwe twihuse kugira dukize intara za Ituri, Manyema, Kivu y'Uburaruko n'Ubumanuko na Tanganyika. Icyo ngereranya no kwibira mu mazi. Dutegerezwa kunumya urwamo rw'ibigwanisho kugira duhe amahirwe icyifuzo cyacu rusangi cyo kubaka igihugu cyacu.
Umuhari Yumventwa ntiwitabye kandi ntiwatumiwe muri bino biganiro nk'uko umuvugizi wawo munyarugero Karemera Canisius yabyemereye Ijwi ry'Amerika.
Ubundi mu itangazo duherutse gushyira ahagaragara twasabaga umuhuza ko natwe yadutumira akatwakira kugira ngo tumubwire ibyiyumviro byacu n'ibitekerezo byacu ku bijyanye n'izi ntambara zibera imurasirazuba bw'igihugu cyacu. Hanyuma rero ababashije gutumirwa bakabagiyemo, ndagira ngo imyanzuro izanavamo izabireba abatumiwe n'abagiye muri ibyo biganiro, naho twebwe ubwo tuzategereza ubutumire bwacu. Kubyerekeye icyo twasaba umuhuza, nta kirenze icyo ngicyo, n'ubundi ni ukumusaba ko turacyakomeje gusaba ko natwe yadutega amatwi akumva ibibazo byacu n'impamvu zacu zigasobanuka. Ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i Rwanda twahise turishyira mu bikorwa, ahubwo icyo dukomeza gusaba n'ubwira ngo na guverinoma ya Kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi, bityo dutegereze umwanzuro w'abahuza.
Umuhari Yumventwa uvuga kuzubahiriza ibyavuye mu mubonano w'i Rwanda muri Angola mu ndwi iheze, mugabo ugabisha ko buri gihe uzosotorwa canke ukabona abanyagihugu bicwa atakizobuza kusubira kwatsa umuriro. Mu gihe imihari nyeshamba irenga 40 yariyo yitezwe muri bino biganiro by'iminsi 6, abaserukiye amashyirahamwe yigenga n'imirwi yitwaje ibirwanisho muri Kivu y'Ubumanuko ntibageze Nairobi kuri uwa mbere. Batubwiye ko baca ubugarani bw'igoma ku murwa mukuru wa Kivu y'Uburaruko kumva batazi. Banse kugira ikindi badutangariza. Bari bavuye mu karere kabo ku munsi wa 5 w'indwi iheze. Eloge Rurika neza, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Eloge. Umugwi ya FNL urwanya ubutegetsi mu Burundi uratera ivyatsi makuru avuga ko wabuze abasirikare 40 mu ngwano urimo n'igisirikare cy'u Burundi gifatanije n'icya Congo imaze iminsi ibera muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Ibi uyu mutwe ubivuze nyuma y'itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'igisirikare cya Congo gikorera muri aka karere, Lieutenant Marc Elongo, rivuga yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zifatikanyije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikorera mu ntara ya Kivu y'Epfo zishe abagwanyi 40 ba FNL ndetse babirukana mu birindiro byabo biri Naombi muri teritwari ya Mwenga sekiteri y'Itombwe. Kuri uyu wa mbere mu kiganiro yagiranye n'Ijwi ry'Amerika, General Rose Nzabampema uyobora inyeshyamba za FNL yemeza yuko kuva tariki ya 25 kugeza tariki ya 26 z'uku kwezi bari mu ntambara n'igisigare cy'u Burundi gifatikanje na FARDC ahitwa Naombi, ariko nyumuza makuru avuga yuko yatakaje abasirikare 40 abajijwe umubare w'abasirikare baguye muri iyo migwano. Uzabampima yatubwiye yuko yatakaje abasirikare 3 yica abasirikare 30 b'igisirikare cya Kongo gifatikanje n'icyu Burundi barimo n'abafite ipeti ry'amajoro afata n'imbunda zabo 18. General Louis Nzabampima abajijwe nimba umutwe wiwakuwe mu birindiro byari Naombi yavuze yuko inyeshamba nta birindiro zigira kuko zikera zizerera. Nzabampima yemeza yuko kiri mu birindiro bya Naombi ariko FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bari na maramara. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ijwi rya Amerika, uyu muyobozi w'inyeshamba za FNL avuga yuko guhera mu kwezi kw'icyenda yagiye asubiza inyuma ibitero by'ingabo za FARDC zifatikanyije n'ingabo z'u Burundi. Nzabampima avuga yuko yishe abasirikare 30 mu gihe umuvugizi wa FARDC muri aka karere Lieutenant Michael Longo avuga yuko nta musirikare bapfushije ko ahubwo bakomerekesheje abasirikare 2. Bamwe mu bakurikirana ibibera muri iyi misozi ya Uvira na Mwenga bavuga yuko bigoye kumenya umubare nyakuri w'ababa baguye ku rugamba kuko intambara zibera ntatumanaho rya telefone ribayo. Muri utu turere twa Uvira na Mwenga na Fizi hari imitwe y'inyeshamba irenga 60 irimo iy'abarundi ya FNL na Red Tabara. FNL imaze imyaka irenga 12 mu mashyamba y'Itonge. Igisirikare cya Kongo gifatikanyije n'igisirikare cy'u Burundi byatangiye kwirasa kuva tariki ya 20 y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2022. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Tugushimire Vedaste. Mu Burundi ubukene mu miryango ni imwe mu ntandaro nyamukuru zituma abakenyezi cyangwa abigeme bo ku migwa mikuru y'intara za Ngozi na Kayanza bakora umwuga wo kudandaza umubiri. Abajejwe intwaro muri izo ntara bakavuga ko bagerageza kubatesha uwo mwuga ariko bitoroshe. Inkuru ya radio Ijwi ya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, musomegwa na Thierry Vendayishimi.
Ushitse bugorobye mu migwa mikuru y'intara za Kayanza na Ngozi, cyane cyane hari ubare budandarizwamo inzoga zitandukanye wasanga bigeme n'abakenyezi benshi. Abo nabo nta kindi kiba kibagenza atari ukudandaza imibiri ku bagabo baba baritsitaye canke ingenzi zirengana zije canke zivuye mu bihugu bibanyi ziciye mu ibarabara inome rimwe. Uno mukenyezi atashimye kwivuga izina yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ingene yisanze muri uwo mwuga w'ubumaraya imbere y'uko umugabo.
Cyangwa kugira ntangire uburaya nagize abagenzi bacu b'abanyeshuri nyene twigana harabishukamo nanjye nisanga nabitanguye. Nabitanguye rero imyaka 17 mambe n'itanu ngiye kuza kubivamo maze imyaka 5 ndabikora. Tugiye bijamwo twakorana n'abantu batandukanye, urabigisha batwigisha, urabaprefe de discipline n'abandi nyene basanzwe bashofera bamotare twahura n'uwariwe wese atwemereye amafaranga.
Ubukene mu miryango niyo ntandaro nyamukuru ituma iyo ngeso nk'uko baba abagikora uwo mwuga canke abawigeze babandanya babyiganira abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Hariho nk'igihe ushaka nk'ikintu umubyeyi ukabona umenga arakikwimye waronka ukiguha rero ugacasanga wakiye.
Naho abo bigeme n'abakenyezi bakora uwo mugabo wo kudandaza imibiri ku migwa mikuru y'intara za Kayanza na Ngozi bawukuramo amafaranga bahura n'ingorane
kuko tubanza tugasanga bagafura amwe karara kanura cyo cyose nubwo basanga yakugize ibyo ntaguha amahera unaka kujyana mu hotel akagukubitirayo niba naberetse n'ikigaje bankubise kubera uba uri mu hotel cyangwa mu bubare nta hantu ushobora kuronka witwara nubwo mukajyana n'umugabo mu hotel mukumvikana amahera mwaheza aho kuguha amahera ahubwo haca gukubita.
Abajejwe intwaro muri izo ntara z'uburaruko bw'u Burundi baremeza ko ububare bwo mu duce barongoye bukorerwamwo ubumaraya buhungabanya umutekano n'agateka kazi na muntu. Biremezwa na Ndikumana Veronica arongoye agace ka Ceceri karimo ububare bwinshi ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza yabyiganiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Nka saa sita z'ijoro, saa saba hariho ububare bwinshi ngo barara buguruye bakarara baragenda tukaza twumva ngo bankurize ikijyaje banyuze amahera banyuze amatelefone ibyo byose bikadutera uruhagarara twabona nk'uwakomeretse cyane tukafashanya tukamujyana kwa muganga.
Imvo zituma abigeme n'abakenyezi bahitamwo kudandaza imibiri zirashimangirwa na Kerine Shimirimana yanonosoye ibijyanye n'inyifato mu kiganiro n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika akavuga ko byose bituruka ku kuntu umuntu yabayeho mu muryango kuva kivuka.
kupa mwisho kihenyena kisamga agenda araba ho vizanyi na bafei vivo ingene babaye agenda rero arakira ubushobozi bwo kubaho ubushobozi bwo kwibesha ho kanye n'imifato byose abyakira ukungene yarezwe ukungene yafashwe kuva agisamwa mu nda y'abamwe baru kugira rero umuntu abasubize ku murongo birasaba kubatahura ubwambere ukabaganiriza hama mukigira hamwe njene bashobora kubivamwo umuntu atabanje gukomeretsa uriya n'uriya
abajeje intwaro mu ntara za Ngozi na Kayanza ababwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko atacu badakora kugira ngo iyo ngeso iranduranwe n'imizi. Kitonze Sandrina umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Ngozi ajeje imibano yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari umugambi uri mu nteguro
twe twafashe uko ko kwidatisha bamwe bose komine bavamo hanyuma komine igaca igira umugambi w'ico bobaha kugira bashobore kuba okipe y'ivyabo batagumye be bahurumbira no mu gisagara twabonye yuko ariyo nyishu isigaye kugira tubageze turabe ko ibyo bavuga yuko ari ubukene bazoheza bakagira ico bakuyemo.
Abajeje intwaro mu ntara z'uburaruko bw'Uburundi bamenyesha ko ubwo bushurashuzi bufise ingaruka mbi ku igwirirana ry'abantu bakavuga ko abana benshi bavuka mu nzira z'ubushurashuzi aribo benshi biyerereza bongera basengerereza mu mabarabara yo ku migwa mikuru y'izo ntara ku kubura gifasha.
Urakoze Thierry.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda abagore bakora imirimo itandukanye ibateza imbere mu gihugu bavuga ko kudatega imibereho yabo ku bagabo byatumye ihohoterwa bari basanzwe bakorerwa rigabanuka. Babivuga mu gihe u Rwanda rwifatanije n'isi mu gikorwa cy'iminsi 16 kigenewe kugwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Asunta Kaboyi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Kuva tariki 25 z'ukwezi kwa 11 kuzagera tariki ya 10 z'ukwezi gutaha, u Rwanda rwatangiye ubukangurambaga bw'iminsi 16 bugamije kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Bamwe mu bagore bavuganye n'Ijwi rya Amerika bakomoka mu ntara y'Iburasirazuba bavuga ko bamenye ibanga ryo guhagarika amakimbirane yabaga mu miryango yabo.
Urabategeka tugendana amafaranga ntabwo tukibasabiriza ngo twebwe dutere induru mu nyamavuta byose turabyibaza tuka nabyisubiza babona bari kumeza barya nyabwo tutaje kubitwa nka mbe
kigiye nta ukiri kubaza umugabo ngo mpumunye mpama gusa mu isabune ibyo ntibikibaho rwose
nta mugore ugikubita buriya byose byapfiraga mu gutesha umuntu umutwe umusaba buri kimwe cyose umva nkanjye aje ari nta kintu nabaza umugabo.
Uratwa abakecuru ubu turi mu cyiciro cya mbere badushyize muri VUP iyo igihe kigeze baraduhemba utwo dufaranga nk'ubu naba nayahembwe hano mu isoko kabona ndatuye mu rugo turariye.
Madamu Saverino w'Imana uyobora umuryango utegamiye kuri leta wita ku mibereho y'abagore bo mu cyaro yemeza ko amakimbirane menshi basanga mu miryango ashingiye ku bukene.
Basanga amakimbirane ashingiye ku mitungo ariko cyane cyane iyo mitungo ikaba ishingiye ku mikoro make. Aha handi mu Kinyarwanda bavuga ko n'abasangiye usabitana ibisambo. Ubona iyo wa mugore uhora muri twa turimo two mu rugo adafite icyo yinjiza, wa mugabo wakoze wagize icyo yinjiza, akenshi usanga icyo yinjije akigira icyo wenyine, ku buryo wa mugore nawe yashaka kugira icyo asaba icyo gihe umugabo akumva ko umugore nta gaciro afite kuko na ya mirimo ahora akora yo mu rugo atayiha gaciro.
Uwimana agaragaza ko kubonera umugore umurimo umuzanira inyungu ari imwe mu ngamba zakemura burundu amakimbirane akunze kugaragara mu muryango.
Kugira ngo rero nayo makimbirane ashingiye no kugusaba no kumva ateze barampa agabanyukiye nuko na wa mugore yabasha kubona umwanya wo kwitabira ya mirimo ibyara inyungu. Niba ajya no mu buhinzi agahinga bwa agakora bwa buhinzi busagura atari uguhingira gusa ibyo guteka byaba binashobotse akinjira aho yakorera amafaranga kugira ngo nawe abe yagira ikindi agura yakwigurira cyangwa yagura mu rugo. Kubera ko mu by'ukuri usanga ubukene ari indiri y'amakimbirane.
Ku ruhande rw'abagabo nabo bashimangira ko iyo bafatanije n'abagore babo mu kubonera ibitunga umuryango bizana amahoro.
Abagabo barabibonye yuko umugore yakora akamuhabwa uburenganzira bwo gukora nk'uko bikwiriye, amakimbirane yagabanutse. Biranagabanuka cyane kuko iyo umugore ateye imbere niwe amenya n'umuryango cyane, usanga n'abana bitaho cyane gusumbya umugabo.
Na mugoro gisa umugabo hari nubwo ajya muri cyo ajya kona kwanazanye n'akabido karindwi k'igikoma mu kingwe.
Kugeza mu Rwanda hakunze kugaragara amoko anyuranye y'ihoterwa rikorerwa abari n'abategarugori, ariko afata umwanya wa hafi nashingiye ku gitsina, gukubita uwo mwashakanye ndetse no guhoza undi ku nkeke. Ibi byasohowe mu mbonerahamwe yakozwe na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Mu minsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, harakorwa ibikorwa byo kwigisha abaturage uko bakwirindira ihohoterwa n'uko barikorewe batinyuka bakajya barigaragaza. Insanganyamatsiko y'umwaka igira iti: dufatanye twubake umuryango uziriho hoterwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Bakunzi b'umupira w'amaguru, inkino z'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ziriko zibera muri Qatar ejo zari zigeze ku munsi ugira uw'icyenda. Inkino zabaye ejo ku munsi wa mbere mu mugwi C, Cameroon yanganije na Serbia ibitsindo 3-3. Mu mugwi H, mu rukino rwabaye hagati ya Ghana na Korea y'Epfo, Ghana yatsinze n'ibitsindo 3-2 bya Korea y'Epfo. Mu rukino rugira gatatu rw'ejo ku munsi wa mbere, Brazil yatsinze Ubusuwisi igitsindo kubusa cinjijwe n'umukinyi yitwa Casemiro mu mugwi J. Naho mu rukino rugira kane rwarangije umunsi w'ejo ku wa mbere mu mugwi H, Portugal yatsinze Uruguay ibitsindo 2-0. Ibyo bitsindo byose byinjijwe n'umukinyi Bruno Fernandes ku munota wa 54 hamwe no ku munota wa 93 kuri penalty. Ku bijanye n'imigwi yaserukiye akarere ka Afrika, nka yose iracyafise amahirwe yo kunguruza muri kimwe cy'umunani. Byose bizova ku kugene izo vyifatamwo mu nkino za nyuma z'amajonjora no kugena ama ekipe ari mu migwi yayo azoba yavyifashemwo muri izo nkino. Gushika ku Senegal ifise amanota 3, Tunisia ifise inota 1, Maroc ifise amanota 4, Cameroon ifise inota 1, mu gihe Ghana ifise amanota 3. Gushika ubu Ubufaransa na Brazil hamwe na Portugal nivyo bihugu bimaze kunguruza icese muri kimwe cy'umunani cy'iki gikombe cy'isi yose cyo muri Qatar n'amanota 6. Mu nkino zitegekanijwe uno munsi wa kabiri, mu mugwi A, Senegal iza gukina na Equateur, mu gihe Buholande buza guhura na Qatar. Naho mu mugwi B, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza gukina na Iran, mu gihe Pays de Galles iza guhura n'Ubwongereza. Tukivuga ku nkino z'igikombe cy'isi yose zibandanya kubera muri Qatar, mugenzi wacu Eddie Guerma yavuganye n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Jackson Vuganyi, ariko umugwa mukuru wa Ghana Accra aravuga ku kugena intsinzi ya Ghana kuri Korea y'Epfo yakiwe n'abanyagana.
Edi, ibintu birashushe cyane hano muri Accra, Ghana. Ibyishimo ni byinshi. Ghana yari ikeneye gutsinda uyu mukino nyuma yo gutsindwa na Portugal muri match yabo ya mbere. Ubu barimo kwitegurira Uruguay, ikipe yabatsinze muri 2010, bazakina ku wa gatanu, ariko benshi bafite icyizere yuko bazatsinda Uruguay kuva muri group stages. Ariko hano ibyishimo ni byinshi, birashushe, abantu imodoka zahagaze ku mihanda, abantu bari kubyina, n'ubundi muranagombye kuva ku muhanda kuza hano ahantu heganye kugira ngo mvugane nawe, ariko urusaku ni rwinshi cyane ku muhanda, imodoka zirimo zahagaze, abantu barimo kubyina, ingoma zose zavuze kabisa. Abantu baryoherwe bari baje hano bazi yuko bari butsinde uyu mukino kandi bawutsinze. So uba ubu ni nukujya imbere bazi ko bashaka gutsinda Uruguay.
Jackson, mbere yuko murekura uyu mukino mu minota ya nyuma mbere yuko urangira, ku mbuga nkoranyambaga ndimo gusoma amaraso yari yahagaze ku bafana ba Ghana.
Bantu umva South Korea nayo yari ikeneye gutsinda, batangiye kwataka cyane, umba ba tinsi zebi abitego kujia wabiri back to back na gavana tinsi muzo umba na wala iba chini butinda hani South Korea kujani chipi kome chane hariko Ghana nyine ya bikomeye mo chane fungizamu niyamavu ba havana tinsi umuntu
Jackson Mvunganyi intumwa yihariye y'Ijwi rya Amerika mu mujyi wa Accra mu gihugu cya Ghana ndagushimiye cyane.
Urakoze cyane.
Inshuti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru mubandanye kumviriza programa za radio yanyu Ijwi rya Amerika mugire ibihe byiza.